Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba. Bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Turagabishije ko abazita mu by'u Burundi mu kuturabuza mu bumwe bagiye guhura n'Imana nibateshwe bate atarabo naho bazobigwamwo mbere bibahitane.
Uwo ni President Pierre Nkurunziza w'u Burundi mu birori byo kwizihiza imyaka 55 u Burundi bumaze bwikukiye. Aya makuru na yandi avugwa ku ntego umuhuza Benjamin Mkapa yarihaye ariko ntayigereho, turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa mu karere. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 umwaka w'1962, tariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 umwaka w'2017, imyaka 55 irashize u Rwanda n'u Burundi bibonye ubwigenge. Mu Rwanda uyu munsi wizihirizwa hamwe n'itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7, umunsi wo kwibohora. Mu Burundi iyo tariki yizihijwe uyu munsi mu mujyi wa Bujumbura mu birori byayobowe n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Umukuru w'igihugu yahamagariye abarundi guterera amafaranga azafasha gutegura amatora yo mu mwaka w'2020. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ukorera Bujumbura mu Burundi.
Mu ijambo yashikirije, President Nkurunziza yasabye abarundi guhimbaza imyaka 55 yo kwikukira ku Burundi bafatanye mu nda bataramiye amahoro n'umutekano bongeye bazirikana amakuba abashikanye igihugu ku kwiganzura intwaro y'agacinyizo baciyemwo. Yibukije ko ari umunsi w'intsinzi ku barundi bose. Umukuru w'igihugu yagarutse ku mabi atari make yakozwe ku ntwaro z'abakavamahanga harimo kunyaga ubutunzi bw'abarundi no kubabibamwo amacakubiri y'amoko. Mugabo yibutsa ko abazungu mu gukorera mabi abarundi baca ku barundi bamwe bamwe bibihemu, kandi ko n'ubu abashaka gusambura igihugu c'amavukiro bacibonekeza. Kugira izo ntibibandanye no muntu mbere yo kubikinga muri kazoza, President Nkurunziza ahamagarira abarundi kwibako.
Dufatiye ku bihe twaciyemwo kuva mu mwaka w'1961, birakwiye ko twitegurira neza amatora yo mu mwaka w'2020 no muri kazoza mu bijanye n'uburyo hamwe n'ibikoresho tutarinze kwambambira amakungu. Turabararitse rero ngo muterere hakiri kare kugira ngo amatora yimirije azoshike twaramaze kwisuganya. Umwe wese azoterera uko ashoboye gutyo twereke amakungu ko abarundi dushoboye kwitunganiriza amatora azira utunenge tutarinze kuzera inze na kare akimuhana kazi mvurise.
Naho umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi kutama bateza amashyi biva hanze y'igihugu, anabahanura kandi kutirengagiza imigenderanire myiza n'abasanzwe bafashanya n'u Burundi. Yanashimiye abakunzi b'igihugu ciwe.
Turashimiye ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu na cyane cyane ibyo dusangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko bimaze gutahura neza ikibazo cy'u Burundi kandi bikadushigikira. Turashimiye kandi ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu bibandanya bifasha mu irangurwa ry'imigambi y'iterambere, reka nabo bose badahengeshanya gushigikira intare kwikukira kwacu mu buryo butandukanye. Turibukije abarundi n'amakungu iyo ava akagera ko u Burundi ari igihugu c'abarundi gitwarigwa mu Burundi kandi kigatwagwa n'abitorewe n'abenegihugu. Turagabishije ko abazita mu by'u Burundi mu kuturabuza mu bumwe bagiye guhura n'Imana nibateshwe bate atarabo naho bazobigwamwo mbere bibahitane.
Abagabishwa sabo bonyene
dusavye abanyamahanga kwikubita gashi bavavanure niyo ngendo igayitse ingendo ubunyamaswa kandi te kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Aha mbere abarundi bomenya ko hari abanyamahanga bamwe bamwe binyegereza inyuma y'abarundi bari kurushi mukudindiza igikorwa citeka cyo kumenya ukuri no kurekuriranira mwe nabo banyamahanga babenye neza ko bafitiye ideni abarundi kubera ubutunzi babasahuye kubera imfura babahekuye impfuvye n'abapfakazi amarira n'amaganya basize mu miryango y'abarundi aho kubandanya basongera isibe byo babera byiza basavye imbabaze barundi bakagira ko bakabaha n'indishi yakababaro ngiyo inzira irashe yonagura imigenderanire utagisubira inyuma
nkuko akunze kubikora igihe cyose ashikije ijambo abarundi n'amakungu president Nkurunziza yahamagariye abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cy'amavukiro nkuko kandi byamaze kuba umugenzo ku mukuru w'igihugu ku minsi mikuru nk'iyi yatanze ubushimwe mu baburonkejwe harimo ubutwari ibitaro by'abasirikare mu Burundi hamwe na babiri mu ntwazangabo zifite ipeta rya generale iruhande yabo hari abaseruka ibihugu vya Kenya, Tanzania n'Uburusiya mu Burundi. Abo bashimiwe kubera amaraporo meza batanze, ibihugu vyabo bibandanya bifashanya n'u Burundi bongera bazana abagwizatunga mu gihe hari abari bateye umugongo igihugu. Imyaka 55 iheze u Burundi bwikubukiye ihujanye n'imyaka 10 umaze bwinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ya YASE. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Uwo munsi kandi ubaye hari abarundi bagira hafi ku 500,000 bahunze igihugu cyabo bamwe muri bo bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo batubwira icyo batekereza kubijyanye no munsi wo kwikukira.
Munsi mukuru wo kwikukira w'u Burundi jewe urakimbwiye kuko naho turi impunzi umunsi twari kukiye nje ndu Burundi kazi narikukiye basokuru barondeye yo nayo kwikukira hamwe tutowuhimbaza cyangwa hamwe twowibagira nabo twaba tubibagiye kuko baravunitse barakoze ibishoboka byose kugira ngo uwo munsi ushike naho abari ku butegetsi no munsi banyirukanye ndawuhimbaza kuko siboni nshimira cyane cyane basokuru bacu nshimira cyane cyane rwa gasore wewe yatorondeye ntahe yukwikukira
igihugu kiriho kandi natwebwe turabarundi twagumye turabarundi nokuvuga ko uwo munsi uko byo bayemeze kose badukorako ni inkora mutima kuri twese naho twibuka abatwitangira imbere abasaza bacu ibyo bakoze cyane cyane no kwibuka ico turu no munsi nk'uburu nk'abarundi ko dufiteweza kuba dufise igihugu kuko nta muntu atagira igihugu rero ukwikukira aho uri hose ku isi naho buri mpunzi uguma ari inkora mutima ku muntu wariwe wese
yego bitwibutsa yuko dufise igihugu cyacu dufise notre patrie kandi tugeze kwa matwibuka yuko hari umuntu akomeye cyane kwa gasore yaturondereye insinzi ku bazungu tukaronka independence donc aho turi hose dutegereza kwa matwibuka yuko turi abarundi kandi dutegereza kwa matwibuka gufeta guhimbaza umunsi mukuru ukwikukira kwacu
kuri jewe umunsi mukuru ukwikukira duhimbaza no munsi turi impunzi turi mu mahanga biranyereka yuko no kuri basogokuru higeze kubaho igihe abanyagihugu bigeze kuba haje intwaro ibacinyiza babwirazana amagiza n'amasoro hanyuma abasogokuru bagiwe imbere n'intwari Rudoviko wa Gasore baragira uwo mugambi wo kwikura muri ubwo buja barakorera hamwe barasenyera ku mugozi umwe nk'umuntu umwe barashobora gukoresha ingufu zose bafise barikura ku iyo ntwaro natwe biratwereka yuko natwe uno munsi dufise intwaro yatwomoye mu gihugu cacu biraduha icyizere tukabona yuko dushobora koga mu kirenge cy'abasogokuru natwe umunsi umwe nk'uko bavuga mu Kirundi byerera igihe ntibyerera inzara tuzosubira gushika natwe tukikura muri ubwo buja ubutwashizemo n'intwaro iri mu Burundi
guhimbaza umunsi mukuru wa ukwikukira uri mpunzi birafite ico bisigura cyane gose ijambo twahawe no kwikukira turacari hagarariye kandi uzogomba kuri twaka tuzoguma tumugwanya gushika aho tuzorisubiza kuganje rero abarundi bahunze bacafise ijambo bacari hagarariye bacikukiye uyu munsi usigura ikintu kinini kuko baguma bibuka ko dufise ntayo kwikukira
ku munsi mukuru kwikukira ufise insiguro ikomeye cyane kuko naho twahunze ntitwahunze intwaro mbi kuko kwikukira kwarabaye kandi kwabaye ku gihugu ariko impera n'imperuka intwaro mbi nihava tuzogumana ku kwikukira n'ubu twarikukiye
birafise icyo bisigura cyane kuko tuguma turi abarundi tuguma tuzi ko igihugu cyacu cyikukiye kandi cyane cyane natwe b'impunzi tugomba kumenya ku rugamba haranira no gukomeza intaya yo kwikukira ari rwacu intaya yo kwikukira si urya munsi ababirwi batupfako intaya yo kwikukira nuko umurundi wese nk'uwo wa Gasore yabivuze yogira ati ashi akaronka amahoro akaronka iteka niteka ubu ntate kandi iteka nabiri ku Barundi ubu hari ingwano hari ubwikanyi hari ubusuma hari kutoteza abantu bose impunzi rero natwe tumura batoteje tugomba rero kubona yuko tugira urugamba ku buryo ko abarundi bose basubira akaronka amahoro bakaronka iteka nitekane bagasubira iwabo atawanje wangura ko tubona yuko tugomba kugira urugamba ku buryo ko igihugu cy'u Burundi cyose kibica abarundi bose kiba igihugu cy'isezerano gyasura kuba igihugu cy'amata n'ubuki kigasura kuba ikibara cy'Imana cyatwese abarundi.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igihe umuhuza mu bibazo by'abarundi yari yarihaye cyo kuba ibiganiro by'abarundi byageze ku masezerano ntiyashoboye kukigeraho. Benjamin Mkapa yari yatangaje ko ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka kwari kurangira hamaze kuboneka amasezerano yumvikanyweho na leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo, ariko siko byagenze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania yaduteguriye inkuru ikurikira.
Hari mu kwezi kwa kabiri uno mwaka w'2017 aho muhuza matatu y'Abarundi Benjamin Mkapa yatangaje cese ku kwezi kwa gatandatu kwaraye kurangiye kuri uyu wa gatanu kwari guhera habonetse amasezerano yo kugarukana amahoro. Uwo yahoze atwara igihugu cya Tanzania yabivuze ariko aratanguza cese igice cya gatatu c'imibonano ihuza impande zegwa n'amatati yarusha muri Tanzania. Uwo mutama w'imyaka 79 yavuze ko Abarundi bakwiye kuronka gahengwe maze bakijukira ibikogwa by'iterambere. Yamenyesheje ko ivyo bibwirizwa guca mu masezerano atawe ku mukono n'impande zose zegwa n'amatati yadutse kuva mu mwaka w'2015 aho umukuru w'igihugu ahari yatangaza ko agiye gusubira kwitoza. Abariko barabwirwa ayo majambo barayashimye, mbere bamwe muri bo nk'uwahoze atwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya yabwiye Ijwi rya Amerika kuyosango ari yakure yifuje ko ubwo nyene bari kuva yarusha bakuyeho intambamye zose.
Ahubwo je nogira nti amahoro mu Burundi ugutekanirwa ku Burundi wese ahari ubu nyene ari abo muri leta ari abari mu migambwe ivuga iti ntituvuga rwe na leta batizo kugira kigoro kankenegwa kugira bishure titoda mahoro bayabona ubunyene ese nk'ubu ahubwo hogira ngo ndafata ingingo ngubu nyene abarundi kazavuba barari mu kibe bose ngira ngo umuntu bo muhezagira
mu gihe cyo sango yarangiye kuri uyu wa gatano atamasezerano araboneka. Ibiro byo muhoza mu matatu y'Abarundi byatangaje ko habayemwo utugorane gusa ibyo biro ntibyashatse kudoma ku rutoki kuri zo ntambamye. Leta y'u Burundi yifuza ko umuhuza nyabuna yoshikiriza ibyo yashitse ko mu kirengo cy'umwaka wose amaze. Umushikiranganji w'intoro ya gati mu gihugu yabishikirije ku munsi wa gatatu w'iyindwi imbere y'abashingamateka.
Igisabwa ari uko umuhuza azana ibyo amaze gukura mu biganiro by'Arusha byunganire ibyo abarundi bashikirije ngaha, na cyane cyane ko mubizi ko n'umuhuza ubwiwe yashikirije yuko azoherereza azosozera ibiganiro mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka. Uri kwezi kwa gatandatu murabona mutugeze ntacyo tuma ubwiwe nyene yo kwivuguruza ahagomba kuja inyuma ikiringo we nyene yatanze ubwiwe.
Imbere yuko ico kiringo umuhuza yari yihaye kirangira, Mkapa yari yakiriye intumwa zeserukira leta n'abatavuga rumwe nayo. Ubuserukira igihugu cy'u Burundi muri Tanzania yakiriwe ku munsi wa kane w'iyindwi ambassadeur Gervais abayeho na byinshi yashimye kubwira Ijwi rya Amerika kuko ngo wari umubonano wo mwibanga. Gusa yemeye ko baganiriye ibyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. Imbere yaho umuhuza yari yaheruka kwakira abaserukira urunani Senared rutavuga rumwe na leta. Nkuko Charles Nditije atwara urwo runani yabishikirije, bari bafise ubutumwa bwo kubaza kwiyosango yo kurangiza ibiganiro izo kubahirizwa.
Cya kabiri twabishikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe, ukaba wavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono. Ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki ko gushika uno munsi atakintu kimwe kirakana yuko kandi kwatarumvikana n'ibyo tuzoganira n'ingera tuzobigenza n'abazotumirwa baribo nukufuwa rilu nama sezirare karaboni kejo mgitondo
monama ya wakuru bibi hugu vya Afrika yubu seruko yeruka kuba umuhuza yada shikiriji chegira nyuchahu agede jibikogwa Benjamin Mkapa ya sabjeko yoshegi kigwa bihagije mgikogwa arimo monama mnyi ya shikiriji harimoko imande zose zitare mira kuchara na kumeza ibiga niro kugira ngomoti uboneke yemejeko iyo hada sivje leta hasiba abatavuga rumwe nayo hafi imyaka ibiri iraheze akarere gato y'umuhuza n'umufasha wiwe ariko gushika nobo haracakogwa imibonano ku mpande zegwa n'amatate kugira ngo bazotangure ibiganiro nyezina bya Clave Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Turapfuye mana yanje mbega yabwiye ibintu nibiki yo ndarutse yo mbega mana yanje mbega yemwe badutumye inkuba yo turago wenda ruza ni wafoga ruka kutumarira yo ndarutse ni umve ndiko ndafa maraso yo bangenye yo yo nimona ko ndiko ndavirirana yo uri hano nibagenda batamutsinze mu nzira turahumiwe yo esinge n'umuntu yama yarutaye ngo babe banywa bibuke gutakibona nibagenda batamusinze mu nzira yo turahumiwe eh nibiki yo yarajya ntajya mu cyumba mbeka mukama wanje usanga yaguye igihumura kubera ubwoba eh oya ntumbira ko yo twoba twambaye eh ngo yarambaraye eh ngo yo mana dusenga yo mukama wanje nitaba yo ife yo mukabinga aracahema nyako yo aracahema yo toronka batufasha kumuterura ngira ngo bo twamujikana kwa muganga mukama wanje yo wo burero cyakicyaba ngo ni musasa yabari ngana bagiye kurondera abamuterura yo wewe mukama wanje turamba ibara none ga yeme tubigire gute yewe mukama wanje yo ife yo yo
Oui.
Ah, bonjour madame.
Bonjour. Vite quoi?
Ah.
Mais c'est que muri kumwe.
Eh, mwe naje turi kumwe?
Eh.
Yego.
Namwe ni mufan, nani misi yose. Mwe mwama muri kumwe.
Nico kitima twitwe ntamenwa madame.
Sivyo nyene.
Izi ntamenwa byo. Mwari munkenere.
Twa tuje gutora umupira. Tuje kuba turi kinira na gwara.
Ah, okay. Yabaho muri karto ni huri. Mugabo sinzi kuponse.
Dusha deta to pompesha. Haja ku isoko. Mbega nyene yatunwa matubwira izira cyane ngo tibe turi yugaza madame.
Nuwe musanze baje ku telefone banyibutse. Yamara sinzi natinye kwandika ico equipe ntamenwa vraiment.
Kunyene. Kubera ki ga madame? Twandikishe tuzokwikinira match madame.
Nawe wandikisha nacho mushobora gushikako. Equipe ntayo mbona. Nama ndababwira. Habuzemo n'umukinyi numwe ntibikibaye equipe.
Bagabo n'iki?
Ati ni mwona ko equipe ntamenwa yamaze kugenda byaheze.
Ahubwo ni hatari.
Sinama ndababwira. Mwebwe bagenzi banyu barashobora kubajyana mu ngeso mbi mubona ntasoni.
Oya madame, noneko twagerageje ku bantu bakananirana. Barananiranye nuko.
Amasigaye ngo muri ntamenwa. Equipe sambuke mubona. Sishobora kwandikisha equipe iyi tunwa ntayo muzojamo.
Oya madame nukuri.
Oya nukuri na gerageze.
Se komsa. Da shura kuita na ango muhanurani. Mumba muri intame nwazahe.
Eka basi madame. Tuzosubire tugerageze kubanura. Turabe ko babivamo.
Okay. Genda mu bahanure basubiye ku murongo. Sino intame no AFC irabajana muyibona.
Vuta ni kuvute. Jidi. Ono jogumu shavu yega wangu.
Ndaka shajwa keli mamahoro.
Ebasa kuilu kwegumu sungu uyiba gize. Kumiti pafusha.
Mwishu na shawana ufa kuwela jewe. Na ulikula azana mgizini sungu.
Ibiki. Wane ni umvi sekoba mjanyi kwa mugamba.
Humu wanagemeza mirehi jiwe brema.
Sha. Kijia kionke cha wabugo ngila chara. Chari sisi miti muungu.
Ipu, za hiyo ni waite yenabi.
Jewe, uwe siwa wambuki ngo, unumbele se muririkia dirisha, ngoni onke wa wajami.
Mwena ina kubile ngutule enzo hegyo teremo chumba kwa ibete gajoti.
Hewe, jewe narizi koneye mchumba kwa onke wawe.
Ujangaho we igiru muhinga. Huu unawana makusu mwereshe jika wa munga wawo.
Hiviki jidi. Hatu humvi kanereroshi. Hivyo kuicha ndebele niwe wabizanyi. Mm. Si wewe. Hapana kubinako.
Grada ndia izanyi.
Yeah?
Si wewe.
Hewe. Niwe wa yi numi. Mambie ngonge wawe tumukure mu.
Nesi wewe wa menzingura izi kutela kihata nguru muhinga mama. Nguwa hiwa nye mafiri mena handi.
Iko fuga buke buke na wereero.
Fugunyene mshikanya tukumasiri minda miichi.
Umverero? Hivyo ni?
Eka nchi kwa mbuganga wasi nje kumara marirajo.
He? Utuje heka jiti.
Kuma nje kumura basha.
Hewe. Peba asha wasazi. Heka reka. Hapko nujeyo. Boa vabe kuikeka baka dufata.
Ya, bala shaka baka dufata. Mwono mwono nchira nilabura.
Reka nuje wa muhungu.
Aloku menjanara menche.
Umvirisa. Hapko ndakubugiri. Nubu ndigia mutamada fuye, wewura wele.
Mbrasuwe kutu na buka
buka. Kutu mwishije wewara kuhushuri.
Agicha shaka. Mbari na ibeta zizi usakuwela jewe. Humu wanageme jewe na wigiri yiki. Nagumja kuitu kwa zigi kenye. Nunera wabi hitanye mushika anji.
Yo. None ga muganga kumenga kamaze gutya ndabiraye mu mwana ari
hasa kana tuko turagerageza ibisho
oya data wanje ntakipamwa
yababaye cyane kubera micro ya grenade ya mutobago yatakaje namaraso menshi
tutabare mudufashe muganga aka kana nagapfubye nyina yadusiza rudupfubye tubiri muganga nuko nini kagenda dutabara
nakubwiye ko turiko turakora ibishoboka mufata aho kukuboko ndamukumeta aso
umve yatangwe no gutimba muganga
yewe ndagusohora
oya nape muganga enda ko myamarire muganga nuko nituko batwambaye ibara yo
ibi nivyo
eh ibikiga muganga nibiki
hari kintu hari kintu kitari normal ibipimo bya tension ntoye
karabaye karabaye rero
cyane ni tension mete yakuye umwana nkuye hari ifingwara yarasanzwe kwa
oya nukuri ni yahora ni hano mutwe
none ibi nibiki jora bikunda gushika kuba fasoni oya mugabo uya racara umwana
ibyo shoboka muganga mbarira muganga nibiki
none nta nikintu coba cari cahindutse mu mubiri
icahindutse mu mubiri
Umviriza rero mufasa.
Mwe.
Nimba ushaka ko tumuvura. Umbwire byose atacu mpishije.
Burya. Yari yarahuye ni gisida.
Gisida nyabaki.
Yari yimunga.
Mana yan.
Ingorane none ga muganga yo.
Kubera iki mutabivuze kare? Uranzi ko mushina.
Erega netwari tubitsi.
Ubu naho tugerageza kuvura. Sinzi ko hari ico tugikiza.
Oya muganga nuko we nuko ni murabe mugerageze.
Emwe ni muje ku mavi musenge. Muravye nabi inda irashobora kumuhitana.
Ewe bete wanje.
Nimu
ntutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940
studio y'Ijambira abasezeye naho ubutaha
barakoze bagenzi bacu bo muri studio y'Ijambo batugerejeho ikiganiro intamenwa nkuko twari twabibabwiye dutangira aya makuru kuri uyu munsi mu Rwanda no mu Burundi bizihije isabukuru y'imyaka 55 habaye ubwigenge cyangwa se ukwikukira twabagerejeho uko abarundi babahanze bakiriye uwo munsi reka noneho tubagezeho icyo abarundi bari mu Burundi batekereza ku munsi wo kwikukira na amajwi twakusanyirije n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza
oya ubwingenge ntabwo dufise kubera ariho byinshi tubura mu gihugu turi mu bukene amatara urabona amatara hari abantu barakenye urumva turakenye cyane ubu turicaye gukibona tuko turakora umva nta bwigenge dufise kuko nta matara dufise bisa nkuko tutayikukira
nari kukiye kuko nta kimoko kiri nyuma yanjye dadada nzaya naho ari bikeya dukeya atu dandaza nta kacinyizo karimo cyange nta kunyicara ko kurimo umva neza ko twari kukiye turi degenja cyambere cyakabiri nta ngoho iri nyuma yacu cyange nta nkuru iri nyuma yacu nta kacinyizo icyo twidegenja bimikintu kinyigisha bakira bavuga ngo barabajyana bakabakoresha nabi ariko ubu umuntu ari degenja nabo ufisi jana jawo ukarijya mu mahoro
ikintu no kwifuriza abarundi cyoba nuko twoshira hamwe tukavavanura n'ikintu cyo kuvuga moko tugacya dushira hamwe gukoresha amaboko n'ubwenge kugira ngo twese dutere imbere
ko mu mibere yanje yose narikuki kubera mbona akazi kanje k'imisi yose umuntu abyinduka za kumirimo akabandanya akazi kiwe kose akagakora mu mutekano ntangere abayarikuki nukuri numva ndyohewe kose
Chenari kuki ukubundagena mahanga nkagaruka nta wunzi bira mafanzi byango umwe na Dar es Salaam ndaje kamange kuzana ibidandazo kwikukira roje kuri je bakamana ko nikugiye ko nta muzunga za atudero janga yubujumbura turaje tukajya ubuze nabo gasaba mugenzi wakamu cyo je nikiri komeye cyane ko mu myaka afise nubwo igongeze ko sino kwidoga vraiment ahubwo kwa gasore yari umugabo nika nka kwa gasore 10 ahubwo nibwo cha bwogorora
je bavuze kwikukira numva gukugwa ko ikimoko kuko kuva twebwe nka jewe bavye banje barambayira ko baguma bakubitwa imoko sana magiza na masoro abazungu turabona yuko ivyo bintu twebwe twakoze atavyo tubona tugashima kubera yo independence yaje turabona neza ko rero yabikuyeho uyo mugano watari umugani nyakubahwa kwa gasore niwe yitanze uko ashoboye kose arazana yo independence ubu rero turabona neza ko ifisa akamaro kanini kuko ubunye nta bazungu bakiduhagaze ku mutwe ubunye turishira tukizana tugakora neza ico kimoka ta turonse duke yukatuja urose twishuka tuja yo independence vraiment turayishimye
kuma kuze cyo ikintu twifuza dushaka tubone ukuntu byahora kera tugiye turonka ubuzi bwo kuboneka ka kera tugiye turu ama activities tugiye turonka akazi kuraboro uye ari crise amatara ntakiboneka basudere ni bagisudera ana matara aratwiciye gusa tugasubira kwisanzura nyene amera kabone ku kera uye ntamera kiboneka ka kera
cyenda kubona neza kwikukira kubera bona muri mu cy'amahoro byo mu Burundi batanga bayihari tabyo kuvangura mu kazi kihari
ukwikukira ni kwiza turagufise kubera bajya bazungu baradutesa bavuga ngo nta kujya amagi ngo nta kunywa amata nta kujya inkoko twaca tubashyira abo bambayeho nabi kujya kw'impene ivuga ngo suguye bazoca bambaga tuzowakira neza ko dushyitse duri bazima duhema ariko ku mufuko ntihameze neza bivaye n'uko ubuzi butaboneka mu kazi kacu dukora
iyo ndandaje ngaha nta muntu aza kunkubita ngo nyirukane ego ndadandaza ku mutekano nkaronka rasiyo tukaronderera abana bakaronka rasiyo barikuki
cyo ne poleza uyu munsi wo kwikukira nuko abarundi twobwe gujimo tukaje buntu tukamenya yuko twese twose rimwe maze ukene n'inzara tukabugwanyiriza hamwe niko tuzoba twikukiye iyo tuzoba tubaye mu gihugu kitarimwo inzara n'ubukene mu barundi bake bato bato ubukene burimwo turakenye turabibona niko dushima imana uko turi kose nukujia viche tukajia makare dashobo chile mwana umu wano jishudo shobo chile imani
abo ni bamwe mu Barundi bavuga uko babona umunsi ujyanye no kwikukira kuri isabukuru y'imyaka 55 ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimira ingenieri wadufashije mu muhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeza muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika